Kuzi ba radio umurisho turabaramukije akanakanya ukumviriza ikiganiro ndondeza mushikirwa n'ishyirahamwe Fokode kubijyanye n'abanyagihugu b'u Burundi bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cy'uno munsi kigiye kubaganirira kubijyanye n'ifatwa b'inibugwa irengero rya Laurent Nicayenzi, umunywanyi w'umugambi SNL aherutse kubugwa irengero, akaba yafashwe ku mugoroba wo kwa 26 Ntwarane muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Imbere yo gutangura ikiganiro cy'uno munsi, twagomba tubande dukosore akantu gato twihenze mu kiganiro giheruka, ikiganiro mwibuka ko cyari kijyanye n'ifatwa be nibugwa irengero ry'umunyagihugu Claude Bucumi atazira Ecomogue ava mu Kagwema, aho akaba ari muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Muri cyo kiganiro cyashimikiye cyane no ku banyagihugu baherutse kwicirwa muri komine Nyabiraba, aho hari kwigenekerezo rya 2023 ruhuhuma muri mwaka 2020, abanyagihugu bari bagirizwa ko bari bakoze igitero muri iyo komine ya Nyabiraba. Muri cyo kiganiro rero twarabibukije ko hari abandi bagiye barafatwa inyuma y'ico gitero, cyane cyane barimwo abakirisu be n'abapasitori bo mu ishengero Adventiste b'umunsi w'indwi. Muri abo twagiye bafashwe hari umwe uwitwa Pasitori Gad Ndaruzaniye arongoye ishengero ryo mu iserorezo twari twasize mu gitigiri cyabo bari bafashwe, ariko amakuru twagiye kuronka inyuma duhawe cyane cyane n'abamwegereye baratubwiye ko uyu mupasitori atigeze afatwa. Batubwiye bati nibyo yaraketswe yaravuzwe mu bo bari bafise ibigwanisho, atari kugo gwabaye urukurukuru aho batubwiye ati ni urukurukuru rw'abakeba biwe rw'abamwanga, bati by'ukuri ntiyigeze afatwa, inzego z'umutekano zimaze kumutohoza ko byaciye zimweza, babona ko ibyo yagirijwe byari kinyoma. Nicyo gituma rero muri kino kiganiro dushimye gusubira kubitomora k'uyu mupasitori Gad Ndaruzaniye atari muri bajya bafashwe bahavuye berekanwa n'igipolisi, hariho uwundi mupasitori n'ibyo yerekanywe, hariho n'abandi basenga muri iryo sengero bari muri abo berekanywe, ariko nk'uko twabironse tubikuye kuba mwegereye Pasitori Gad Ndaruzaniye ntarimwo muri abo bafashwe. Abashobora kuba barababajwe n'ino nkuru rero baheze batubabarire, birasanzwe, igihambaye n'uko umuco uheze ugatangwa mu kiganiro kiba gikurikira. Ikiganiro cy'uno munsi twamaze kubabwira ko cyerekeye Laurent Nicayenzi, murabimenyereye ko ibiganiro byandondeza mu mwanya wa mbere tuca tubaha umwidondoro w'uwafashwe, tukongera kandi mu gice kigira kabiri naho tukajya kubijyanye n'ingene yabuzwe irengero. Mu kiganiro cy'uno munsi bikunze umwanya dukundiye hari n'impanuro tuza gutanga mu kurangiza. Laurent Nicayenzi yavukiye ku mutumba wa Munyinya muri zone Rugazi, aho ni muri komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi, hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1984. Muca mwumva ko Laurent Nicayenzi yabuzwe irengero afite imyaka 36 y'amavuka. Laurent Nicayenzi yari yashoboye kwiga amashure mato mato, ayo nayo igice cyayo cya mbere gushika mbere mu mwaka wa kane, akaba yayize ku ishure ritoyi ryo mu Rugazi nyene. Igice kigira kabiri naho ni kuvuga umwaka wa gatanu n'umwaka wa gatandatu yabyize ku ishure ritoyi rya Bonero iri ngaho nyene muri zone Rugazi ya komine Munyinya mu ntara bambe muri zone Rugazi, mumbabarire, ishure ritoyi rya Bonero iri muri zone Rugazi ngaho muri komine Bugenyuzi intara ya Karusi. inyuma y'amashuri mato ntiyashoboye kubandanya yiga ahubwo Laurent Nicayenzi yaciye ajya kwinjira mu kiroberi cya Paripehutu FNL. Laurent Nicayenzi arinze abugwa irengero atari bwashinge urugo rwiwe, bakaba batubwiye kandi ko abamubuzi bavuga ko atamwana bazi kuyoba yaramaze kuronka. Mu bijyanye na politike mwamaze kuvyumva, ubuzima bwa Laurent Nicayenzi ahanini yabumaze igice kitari gito mu muhari muri Paripehutu FNL, mu nyuma ba mu mugambwe FNL ishami rya Agatongwasa, ubu naho akaba yari mu mugambwe CNL. Yaragwanye muri FNL ukiringo cy'imyaka 4, no kuvuga kuva mu 2004 gushika uwo muhari uhagarika intambara muri Kigarama mu 2008. Mu mwaka w'2009 Laurent Nicayenzi yaciye yinjira mu nzego z'umutekano araba umupolisi w'igihugu. Aho mu gipolisi cy'u Burundi nta mahirwe menshi yahagiriye, kuko nk'uko twabibwiwe n'abamwegereye hakiye igihe gito yahavuye ngo akoregwa iremantanya, araheza arafatwa arapfungwa. Inyanya yamaze mu munyoro twashoboye kuyimenya neza, bamwe batubwiye ko yapfunzwe ikiringo cy'imyaka 3, ariko hari uwundi yatwandikiye ati irarenga yoba yapfunzwe imyaka 9. Ntidushobora kwemeza neza ikiringo yamaze, ariko bose ico bahurije ko batubwira ko amaze kuva mu munyororo, Laurent Nicayenzi yaciye yinjira muri FNL ishami rya Gatongwasa. Aho rero niho yagumye gushika hashingwe umugambwe mushasha CNL urongowe nyene na Honorable Agatongwasa. Aho muri CNL, Laurent Nicayenzi yari umwizigigwa ku buryo yari yarashyizwe mu mugwi mutoyi w'abajejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano ngaho mu mugambwe wa CNL. Uwo mugwi ujejwe umutekano ibikorwa bikuru batubwiye usanga ujejwe ni ugukurikirana amakuru ashobora kubangamira umugambwe CNL, ni ugukingira ingoro yabo y'umugambwe w'urwego rw'igihugu ya CNL, kugira ngo babuze nk'amakuru akunze kuvugwa y'abashobora kuzana ibigwanisho byo hava byagirizwa umugambwe CNL, ni ugukurikirana amakuru avugwa yaba bashaka kugandagura umukuru w'umugambwe Honorable Agatongwasa, ni kandi gukurikirana umutekano w'ahabera amakoraniro y'umugambwe CNL, cyane cyane iyo umukuru w'umugambwe aduze mu gihugu hagati agiye kugurura ingoro z'umugambwe. Uwo mugwi n'ivyo bikuru usanga ujejwe, bikaca bivuga ko uwo mugwi ubangamiwe cyane kubera ko abategura kugira nabi CNL n'abategura kugira nabi umukuru w'umugambwe babona ko uwo mugwi ubabangamiye cyane. Ni muri iyo ntumbero, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Iwacu, bavuga ko abagize uwo mugwi muri CNL bambe muri mu iperereza ry'u Burundi babandanya kubarondera, bagenda barondera gukuramo kamwe kamwe kugira ngo barabe ko byokoroha ibyo babijyanye no kugira nabi umugambwe CNL. Muribuka hari ikiganiro twamaze kubaha kijyanye nifatwa n'ibugwa irengero ry'umwe mu bagize uwo mugwi, uwo nawe n'uwitwa Berkimas Misago batazira cyuma. Berkimas Misago batazira cyuma ni umuhumure w'imyaka 59, avuka muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega, akaba yaragwanye igihe kirekire cyane muri FNL, akaba kandi avuga ko yamye yegereye rwose Agatongwasa ku buryo n'inyuma y'intambara yaciye ajya kuba ku rugo rwa Agatongwasa. Nungaho nyine bikavugwa ko yakoze ibikomeye mu kubuza imigambi yose iba yaritumbereye kugandagura Agatongwasa, haba mu byo kumuhishano cyanke mu byo kumwica arashwe. Uyu rero cyuma mu nyuma yahavuye aronka akazi ajya kuba umupuranto akorera ku biro by'umushikiranganji arabi by'ubudandaji n'amahinguriro, ariko kandi batubwiye ko yakora ako kazi yongera akora akazi nako kujya kurarira ku ngoro y'igihugu y'umugambwe CNL, muri iyo ntumbero nyine yo kubuza ko hari abaho kuzana ibigwanisho ngo bahabe baremeka intebe ishyushye indongozi z'umugambwe CNL. Kwa 20 munyonyo mu mwaka wa 2019, mu gihe yaravuye ku mirimo yiwe, twaragiye mu kiganiro twamuvuze koko hari abantu bagumye bamukurikirana gushika ashike aho bita ku mashugwe ahari agasoho gatoyi ka Karama hafi y'ikirabo bita iwabo nabantu cumuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana mu gihe rero yari ngaha ariko aragura imfungurwa ntiwavugwa ko hari abantu bambaye impuzu za gisirikare bahageze baramucakira bacyamuterera mu modoka ya Toyota TI bagenda bamwicaye ko guhera icyo gihe akaba atawurasubira gukubita ijisho Berkimas Misago batagira cuma inyuma ya cuma abagize wa mugwi ukurikirana iby'umutekano muri SNL bagumye bikeka nawe nyene ko bashobora kugirirwa nabi bagerageza kwicunga guhera mu kwicumira rimwe gushika mu kwa gatatu nta wundi yari bwavuge muri uwo mugwi yoba yaragiriwe nabi niho ariko ku mugoroba wo kuwa 26 ntwarane muri uyu mwaka 2020 havuye hasubira gufatwa uwundagira kabiri ariwe w'uyu Laurent Nicayenzi turiko turabaganirira ko uyu munsi aha rero niho akihagera ko twinjira mu gice kigira kabiri mu bijyanye n'ingene Laurent Nicayenzi yahavuye afatwa nawe akabugwa irengero giyiwe ku mugoroba wo ku munsi wa kane igenekerezo rya 26 ntwarane mu 2020 mu masaha imwe y'ijoro niho Laurent Nicayenzi yava ku ngoro y'umugambwe SNL iri ku mutangano mutangano aho bita Nyarugongo ava ngaho rero kuri iyo ngoro amanuka nk'uwo bagiye hariya ku bitaro by'abasirikare hôpital militaire agiye acha arakata aja hari umesuriro bw'impuzu bita kuri clean shop aracaho araheza ahitana chargeur ya telefone yiwe nkuko twabibwiwe nabegereye Laurent Nicayenzi amade gutora chargeur ngo acafata ibarabara boulevard du 28 novembre agenda nkuko yabagiye kuri kuri hôpital Roi Khaled ariko aragenda ararengana no kuvuga bya bitaro bya gisirikare hôpital militaire ashikira kajya kabarabara kacya kamanuka bukira bo bita kwa Gerard Che Gerard ageza aho niho ngo haca hazi imodoka yiruka cyane imodoka yo mu bwoko bwa Toyota TI ifise ibyo bitabona ikirahagarara iruhande ya Laurent Nicayenzi havamwo abantu babiri bambaye impuzu z'igipolisi basimbira kuri Laurent Nicayenzi Nicayenzi arasemerera araboroga aratabaza ariko baramurusha inguvu bacamuterera muri ya modoka ngo bagenda bamwicaye ko imodoka ikirakata byihuse cyane nkuko yo bisubiye mu gisagara hagati cha Bujumbura guheraga aho nta wasubiye gukubita ijisho Laurent Nicayenzi ariko Laurent Nicayenzi agifatwa abantu ntibashotse bamenya ko ari Laurent Nicayenzi afashwe abatabaje ico gihe harimo nabandikiye batwandikiye mu isekeza ndondeza batubwiye ati hari umugabo atashoboye kumenyekana heje gufatwa ico gihe hari isaha imwe n'iminota 20 baratubwira ibyo byose uko nyene byagenze batubwiye ati iyo modoka icikata ija muri ville n'abamutabarize twebwe ntitwashoboye kumenya uwo muntu wariwe yagiye aravuza induru ico gusaba ko ico gihe barashoboye kutwandikira imparati z'iyo modoka batubwiye ati twashoboye kwandika igice cy'imparati cy'iyo modoka ati yari B 58 48 B 58 48 48 ariko ntibashoboye kwandika urudome ruhereza rwari kuri iyo mparati y'iyo modoka guheraho twarabuze ico turi bukore kubera ko atanumwe ariko aratubwira ko yabuze umuntu wiwe naho hari abo bavuga ko hari uhejeje kunyuruzwa haciye nk'iminsi ibiri cyangwa itatu niho hariho abanywanyi b'umugambwe SNL batwandikiye mu isekeza ndondeza batuha amakuru ya Laurent Nicayenzi batubwiye ati ku munsi wa kane igenekezo rya 26 ntwarante umwe mu banywanyi bacu yaravuye ku ngoro y'umugambwe ati hari ku mugoro wa masamo ya ijoro amanuka nkubwiye kuri hôpital militaire abatacara abandanya rijya barabara nkuko yabagiye kuri Roi Khaled batariko guhera icyo gihe ntitwashoboye kumutora ati amakuru twaronse ni uko hari imodoka yaje icyo gihe nyene ikiranyuruza umuntu kuri iryo barabara ngo hafi y'ikirabo kwa Che Gerard iyo nkuru bayitubwiye twakiye twumva ihuye n'imwe y'abambere bari batabarije umuntu batamenye yafatiwe aho hantu gutyo rero twakiye turafata ko uyu muntu yanyurujwe atawundi ari Laurent Nicayenzi nuko iyo nkuru tumaze kuyonka turayandika ngo tukunze kubikora turi ko twatabariza abantu banyirujwe tuyishira ku rubuga rwacu rwa Facebook maze turashyira ku ifoto y'uwanyirujwe ari we Laurent Nicayenzi ntihaciye iminsi ibiri ubwo nyine haciye hatwandikira umunyagihugu aba muri commune Kinyinya mu ntara ya Ruyigi uyu nawe yatwandikiye aduha inkuru yavuga ko ku munsi wa gatanu no kuvuga umunsi bukeye muri bwa yuko wanyuruje yanyurujwe mu ijoro ryo kwa 2026 ntwarante 2022 bukere rero mu gatondo kuwa gatanu ku igerekezo rya 2027 ntwarane niho ku musozi wa Bugongo aho ni muri commune Kinyinya mu ntara ya Ruyigi hazinduka hatogwa ikiziga cy'umuntu w'umugabo atamenyekanye kuri uwo mutumba uwo yatwandikiye yatubwiye ati twabonye ari umugabo w'umusirimu twabona neza ko atazwi muri commune Kinyinya twagiye tuti bamuvanya ahantu mu gisirimu gose kumbure muzabujumbura cyanke muzagitega batuye umuntu nta numwe yari yamumenye uwo mugabo bamanyagihugu bamaze kumubona bacha bahamagara musitantere wa commune Kinyinya cyo kimwe na chef de zone araba abantu ari uwo mutumba wa Bugongo bati cyo kizira kandi batumenyeje ko cyari ku rubibe rwa commune Kinyinya na commune commune Giharo yo mu ntara ya Rutana bacha batubwira bati musitantere amaze kuhagera akabibona bena chef de zone nawe asanzwe arongo imbonera kurezo muri commune ya Kinyinya ati bagize nyifato twese yadutangaje ataho kurondera ko homenyekana uyu muntu yari yishwe ati bavuga ubona nyene ko bitabaragishinga bati twebwe ntituje kurarira ikiziga ngaha nyarutse nyabona muce mujya kugishingura baca baha itegeko ry'umukuru w'umutumba wa Bugongo ko arondera abantu baca bagenda gushingura ico kiziga mu gihe hari abantu bagerageje gufata amafoto kugira ngo barabe ko botabariza uyo muntu babaze ko atamuntu yo mumenya abo bantu ngo barakubiswe gose abari bagiye gufata ifoto barabuza ku buryo atamunya gihugu numwe ngo yoba yarashoboye gufata ifoto y'ico kiziga ikiziga cyaciye kija guhambwa bagishingura mu itongo ry'abapfuye yahitwa mugahwago watwandikiye yatubwiye ati jewe ndamaze kubona ifoto mwatanze kuri Facebook nabonye neza ko ari ifoto y'ico kiziga twabonye uyo munsi yanongeye ko ati ijya shati umuntu mwaduhaye ku ifoto yari yambaye niyo shati nyene twabonye ku kiziga cyo twatoye ku musozi wa Bugongo ngaho muri commune Kinyinya mu ntara ya Ruyigi twaragerageje kubaza ababonye ubwa nyuma Laurent Nicayenzi uko yari yambaye nabo nyine batubwiye ko ishati twabonye ku ifoto baduhaye ko ariyo sheti nyine yari yambaye umunsi umugoroba Laurent Nicayenzi abugwa irengero aya makuru yose tuyafatanije turibaza gose ko bishoboka ku kiziga chatowe ngaho ibugongo muri commune Kinyinya gishobora kuba ari kiziga cya Laurent Nicayenzi tukaniyamiriza iyi ngendo y'abagerejwe intwaro mu gihugu aho batora ibiziga hirya no hino mu gihugu ibyo biziga ntibimenyekane bakaca bihutira kubihamba nk'uko womengo abategetsi b'u Burundi ntibaba bakeneye kumenya abo bantu bariko barapfa abaribo ariko kandi ntibinatangaje kuko abantu bicwa n'inzego z'igihugu ku buryo abategetsi batandukanye bagira bati reka nyawe natunyarutse uyu muntu ntabamenyekana abiwe ngo bahabye batangura kubaza abamugandaguye abaribo ariko twari twumvirije aya makuru tugasaba ko inzego z'igihugu zotohoza neza zikamenya uyu muntu yahanga aho hantu wariwe binashobotse bakanamuzura bakaraba ibimenyetso byose byashobora kwerekana ko atoba ari Laurent Nicayenzi kuko abajyango ba Laurent Nicayenzi bafise uburenganzira bwo kumenya uwaba iyo yahambwe n'uwariwe nk'uko kandi mu mategeko y'igihugu hateza gukorwa amatohoza igihe cyose ari umuntu agandaguwe maze ababikoze bakamenyekana bagaheza bagahanwa hakurikijwe amategeko y'u Burundi abatoye ico kiziga kandi batubwiye ko cyari kiziga cy'umuntu biboneka ko yishwe anizwe ariko kandi ko yoba yarasogoswe imbugita mu rubavu ayo niyo makuru twashoboye kuronka ajyanye n'uyu muntu yatowe mwisekeza ndondeza ntiduheza ngo twemeze ko umuntu yatowe aho hantu yoba ari Laurent Nicayenzi ahubwo dusaba ko abazokora amatohoza bose kubijyanye n'ibugwa irengero rya Laurent Nicayenzi ko baheza bagakorera kuri ayo makuru bakaraba ko bitobafasha kumenya neza ibyashikiye Laurent Nicayenzi mukurangiza kino kiganiro tumana dusigaje umwanya muto cyane impano twashaka gutanga ndushobora kuzitanga zose ariko twagomba tumenyeshe ko muri ndondwi havuzwe urupfu mu ntara ya Bururi muri komine Matana bw'umusirikare wahora ari umusirikare yitwa Pasikari Ninganza batazira kaburimbo yagandaguwe n'abapolisi bamaze kumufata bamwikira hamwe n'abakozi biwe babiri mu mirima yiwe amakuru rero turiko turaronka nuko ari abantu bashaka kubesha abarundi bashaka kubacuvya babwira ko kaburimbi yoba atari muri abo bantu batatu bagandaguwe kurugo rwiwe irubanga muri komine Matana ivyo bikaba biriko bikogwa n'iperereza ry'u Burundi mu ntumbero y'ukurondera gufata abantu bose baba barahora bavugana na kaburimbo amakuru dufise akavuga ko telefone yiwe bayimutwaye bamutwara n'amakarte sima atari make baratwara n'impapuro zimwe zimwe ngo zobazanditse ko bamwe mu babaravugana na kaburimbo abantu bazi ko bavugana na kaburimbo mu gihe bobona batelefonywe bobona amatelefone yiwe barondera bahagabire cyane amakuru dufise nuko iperereza ry'u Burundi bishaka guhuvya mu gutanga inkuru zitarizo kugira ngo zirondere ingere zifata abo bantu bose bahora bavugana na kaburimbo. Aha rero niho turangirije kino kiganiro cyacu uno munsi. Dushimiye mwese mwagikurikiranye. Tugasubira kwibutsa abafise amakuru yabafashwe bakabugwa irengero ryabo ko boheza bakatwandikira muri ndondeza ku nimero ya WhatsApp ubusa 31 amajyana 645 amajyana 625 amajyana 857. Murakoze naho ubutaha.